Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Reverien Bazikamwe.
Todomye mani rambura ni wari mu mpinga bw'ivyuma tuma Madrid abashikira ndabahe miriyo tutubagenze mese mudukirikira kuri radio Inzamba gatega kawe turi ku munsi wa kandi kirezo ya kane ukwezi kwa kabiri mu mwaka 2021. Aya makuru tugira tubashikirize aza kubagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Magisata chubutunga nesentare na inyuzwa ya shiza habona urubanza gwo gufunga ubuzima bwose yaciriye abagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi bagizwe na bamwe mu basirikare abapolisi abari mu mashyirahamwe yigenga n'abamenyesha makuru muri bo hakaba harimwo n'abamaze kwitaba imana begwa n'ubwo rubanza abize amategeko bakabona ko ubwo rubanza ari urwa politike muraza kuvyumva mu ntango zano makuru. Impunzi z'Abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania ziratabaza ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaye impunzi ya SR kubakingira mu gihe mu ntango z'uyu mwaka gusa hamaze kwicwa umuntu mu bitero biza birakogwa abandi baranyurujwe urunani vikari rurakebura leta ya Tanzania yuko ayo mabi ari karakogwa azobazwa icyo gihugu. Ukudahana kubutungane bw'Uburundi biri mu bituma ubugizi bwa nabi bukoregwa abana bwiyongera. Umuhari mpuza makungu w'ugwarukamije babona ko abanyagihugu bakwiye inyigisho zo batuma kuvavanura no kugirira n'aba bana mu kanyanido nido.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Dashiwe kubara mutanda bahaye ni kazi umunyororo wo guherayo ni hadabu y'imiliyaridi z'ababa 10 z'amafaranga y'amarundi nibwo rubanza gwaciriwe abantu bagera kuri 34 bagirije gushaka guhiri ku butegetsi mu mwaka wa 2015. Abo baciriwe ugo rubanza na sentare nta inyuzwa harimwo abanyepolitike, abasirikare, abari mu mashyirahamwe ya darane vyicaro vya politike be n'abamenyesha makuru. Muri abo hakaba harimwo nabitavye imana. Ugo rubanza rukaba gwaciwe atanumwe yigeze yitaba ubutungane kuko bahunze igihugu kumvu z'umutekano wabo. Ibyo abize amategeko bakabona ko ari urubanza rwa politiki atacuruse rusana n'amategeko yategerezwa gukurikizwa. Kurikira umushingwa manza Janvier Bigirimana.
Nurubanza rwa politike kanatsinda mu gufata bagashira hamwe abo bantu bose twibaza ko badashobora kwerekana inge nabo bantu hari ikintu bakoze kugira ngo babica abantu basambura ibintu nk'uko urwo rubanza rubivuga. Ikizwi nuko abantu bose bavugwa muri urwo rubanza basanzwe ari indongozi zizwi kandi ziyamirije ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza. Ikindi gitangaje muri urwo rubanza kandi canavuzwe akatari gake ni ingene aba bantu baheruka kwambikwa inteba ishushe batigeze bashobora kuburana muri urwo rubanza novuga yuko ari inkinamico y'ubutungane bw'Uburundi nk'uko maze igihe bubigira mu gihe abari manza zerekeye abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ikindi umuntu atokwibagira ni ingene abantu bose bagerageje kumenya ibiri muri iyo dosiye baba bashingwa manza cyangwa abantu batumwe kugira ngo bashobore kuraba ibiri muri dosiye baburabujwe bagatega ubwoba ku buryo uno munsi ari urubanza novuga gwacitse nko mu kinyegero.
Umushingwa manza Janvier Bigirimana. Abarundi bahungiye mu ikambi ya Nduta muri district ya Kibondo mu gihugu cya Tanzania baratewe ubwoba n'ibitero by'abantu bitwaje ibigwanisho bibera muri iyo kambi. Udapfuye arakomereka canke akanyuruzwa kuva uyu mwaka wa 2021 utanguye umwe yarishwe uwundi arakomereka abandi batatu baranyuruzwa barabugwa irengero. Abarundi bahungiye mu ikambi ya Nduta bafise ubwoba ko ababatera boba arabaza bavuye mu Burundi bafatikanije na Tanzania bagasaba ishyirahamwe gita impunzi ku isi HCR na leta ya Tanzania bahungiye ko kubacungerera umutekano. Bonfils Niyongere.
abarundi bahungiye mu gihugu cha Tanzania bategwa uko ukeko bwije kuva uyu mwaka w'2021 utanguye mu ikambi ya Nduta hamaze kuba umuntu yishwe uwo nawe akaba yiciwe aho yarasanzwe aba yitwa Isa akaba yishwe mu gitero cy'abantu bitwaje ibigwanisho bate mu ijoro rya 12 ushuru wa 13 nzero uyu mwaka akaba yaba muri zone y'indwi mu ijoro rya 2 ushuru wa 3 muri y'indwi mu ijoro ry'igenekezo rya 2 ruhuhuma uyu mwaka hari umukenyezi yakomerekejwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bari bateye uwitwa Saidi Sambara aba muri zone ya mbere Saidi yarashoboye guhunga yamara umukenyezi wiwe yarakubiswe arashaya ibintu bitari bike byari mu nzu yabo biribwa harimo amatelefone abiri ngendanwa n'amafaranga ataramenyekana igitigiri kuri uyu munsi nyene wa kabiri ku murango uwitwa Elias Ninganza aba muri zone y'icenda muri village 14 yaranyirujwe n'abapolisi ba Tanzania bamusanze ku isoko iraho nyene mu ikambi ya Nduta kushikubu umujyango we ataramenya irengero giwe wa kabiri yanyurujwe n'uwitwa Nadia Igiraneza akaba yanyurujwe wa 11 nzero uyu mwaka itariki 6 zo kwa mbere uyu mwaka wa 3 yanyurujwe ni Denise Tuyishemeze akaba yaba muri zone ya mbere muri village ya 22 ivyo bitero bikogwa ku mpunzi z'abarundi nabo banyuruzwa bituma impunzi zo mu ikambi ya Nduta bama batekewe n'ubwoba bafise amakenga ko bamwe mu bakozi b'iperereza ry'u Burundi baba barabinjiranye muri iyo kambi bakakorana n'igipolisi cya Tanzania impunzi z'abarundi ba mu ikambi ya Nduta basaba ishyirahamwe mpuzamakungu gita impunzi ku isi HCR hamwe n'igihugu cya Tanzania kubacungerera umutekano
arakoze Bonfise niyongera mabi ariko arakoregwa impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania zobazwa igihugu cya Tanzania nyene bishikiro jana reporo sharanga bicegera c'urongo y'urunani CBDH Vicar ruharanira gateka kimunzi ziri mu makambi y'impunzi mu karere bagasaba ico gihugu guhagarika iyo ngendo nayo HCR n'amakungu barasabwa kuvugira izo mpunzi hamwe no guhagurukira igihugu ca Tanzania kuko gikora amaroregwa ivyo bikaba kabivuga bafatiye kuvyabaye kuri uyu wa gatatu aha bitwaje ibigwanisho batera mu ikambi ya Nduta abantu bakaba barakomeretse kurikira Leopold Sharangabo
Sebidashi Vikare turanegura cyane iyo nyifato ya leta ya Tanzania ubijanye n'uko tuhereza umutekano w'impunzi z'abarundi ziri muri ayo makambi ari muri ico gihugu leta ya Tanzania yomenya ko amabi yose iri kirakorera impunzi ko izotindika ibibazo imbere y'ubutungane mu gihe kizoza cyane cyane ko byamenyekanye ko bwa bwicanyi kwabo ko kunyuruzwa cyane kandi amabi yose akorwa mu makambi y'impunzi ya Tanzania ko akorwa n'igipolisi cya Tanzania gifatikanije n'abantu bangitswe bavuye muri leta y'u Burundi cancane abakozi b'iperereza canke izindi mbonerakure aho bamwe biboneka ko bigize impunzi ariko ahanini ari ugushaka kugira ngo babandanye bahungabanya umutekano w'impunzi mu kuzihatira no gutaha ubwo rero twagomba cyo dusaba leta ya Tanzania ko yahagarika imabiri kirakorera impunzi kandi ikareka ko gushaka kugira ngo imigirane imigendere na leta y'u Burundi ibanje kugirira nabi impunzi ibanje gutanga impunzi z'abarundi nk'ikimazi ikindi nuko twosaba HCR nayo nyine ko yo fata akazi kayo ko kuvugira impunzi akazi ko gusaba kugira ngo umutekano w'impunzi z'abarundi ubahirizwe kugira ngo amakambi yose asubire kubaho atekanye turasaba kandi n'amakungu ko yohaguruka yo kwikangura akabona ko ibintu leta ya Tanzania ikirakora ari ibintu bibi ari ibintu bibabaje ikayitegeka ryo kugira ngo ayo ico gihugu kigaruke cubahirize umutekano w'impunzi kugira ngo impunzi zibeho zitekanye muri ayo makambi
turacari muri ico gisata cagati akaji na muntu ubutegetsi butubahiriza agateka k'abana hamwe n'ingeso y'ukudahana ivyaha nivyo bituma abana bakoregwa mabi atagira izina mu Burundi ivyo bishikirizwa n'umuhari mpuzamakungu w'ugwaruka rw'abarundi MIJEB inyuma yaho hamaze imisi hibonekeza abana bahohotegwa ku bwinshi uyo muhari ugasaba leta n'abegwa bose n'agateka k'abana kugwiza inyigisho n'ibiganiro vyo kunganira vyo kuvyo kingira abana cyane cyane ku nzego zo kumitumba twumvirize Karen Kelly inarukundo arongoye umuhari mijebe
ko dufata ko ari ingaruka mbi ziva ku butegetsi bubi bwatumye haba ititu kajimico n'indero mu Burundi tudasize inyuma rero n'igisata cy'ubutungane icumbagira mu gihugu cacu ibyaha bidahanwa uko byategerezwa guhanwa baca umugani mu Kirundi ngo umweru bibukuru gakwira hose mwibuke uko abana mu mashuri batotejwe ngo nuko basibanganije ifoto y'umuhisi Pierre Nkurunziza no kuvuga ngo ubutegetsi nta gaciro buha umwana mu gihugu ntibwitwararitse ineza y'umwana icyo twasaba rero nuko amashyirahamwe ajejwe agateka k'abana mu gihugu ndetse na mpuzamakungu nk'uko basanzwe babikora barushirizeho bagerageze berekana ico kibazo n'ingaruka mbi bifite mu miryango mu kibano eka no ku gihugu muri rusange bibaye ngombwa leta itunganye inyigisho mu gihugu cyose na cyane cyane ku bategetsi bo hasi mu nzego z'umutekano n'iz'ubutungane mbere guharanira neza y'umwana bije mu bikorwa bya misi yose by'abategetsi bo ku mitumba babikurikiranire hafi mu mibano no mu mashure kugira ngo abana no munsi bakure bisanzuye na cyane cyane bafite ubuntu
ibyo kwitonderwa mu bibanza by'inkino n'ibyo kwinonora imitsi mu kwirindikiza coronavirus banye n'ibyo bibanza amazu ibibuga ubwogero n'ibindi bategerezwa kwica mikorobe n'imiti yabigenewe muri ibyo bibanza aho abantu bicara no kubikoresho byose bikoreshwa muri ibyo bibanza gushyira muri ibyo bibanza amazi n'isabune byo gukaraba iminwe cyangwa imiti yo gukaraba yica mikorobe gupima ubushyuhe umuntu wese yinjiye muri ibyo bibanza gutunganya ibibanza ku buryo abantu bicara bahagarara basize metero cyangwa irenga hagati yabo abaje mu nkino mu mahiganwa kwinonora imitsi n'abakozi bakorera muri ibyo bibanza no kujya baripimisha umugira wa coronavirus buri gihe kugira barabe ko atawanduye
ako nakamo ka radio inzamba agateka kawe
ifadikanije na internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi
turamandanya n'amakuru twabateguriye urongo yiperereza mu ntara ya Makamba yarahagaritswe ubakaba afungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba amakuru radio inzamba imaze kuronka nuko yagirizwa gukora urudandazwa rw'amagendo muri iyo ntara ya Makamba akagirizwa gukora ugo rudandaza rutemewe n'amategeko akoresheje akaza akora kiperereza idonido na Berancil nini nahaje
kwara igisata cy'iperereza mu ntara ya Makamba Bonaventure niyo nkuru yarahagaritswe ibujumbura akaba yagirizwa gukora urudandazwa rwa magendo rw'ibidandazwa biva mu gihugu cha Tanzania byinjira mu gihugu cy'u Burundi amakuru dukura muri iyo ntara atumenyesha ko yarasanzwe hakora urudandazwa rwo kugurisha ibitenge n'inzoga mvamahanga aho bivugwa yuko abakozi bakorana ugo rudandazwa rwa magendu bamwidogera kuko ngo no kubahemba ntiyabahemba bakabandanya kutumenyesha ko biro vya Ober by'Imakamba byari bimaze iminsi bimugenzuye aho hibonekeje ko agibiturire akongera akitwaza akazakora mu kwinjiza bidandazwa bidakurikijwe amategeko amakuru dukuraho nyene Imakamba avuga ko uwo Bonaventure niyo nkuru afungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba ibujumbura
arakoze Belancire nini nahaje amashyirahamwe Sobuje ya na Air Burundi ahejeje kuba ishyirahamwe rimwe ryitwa Burundi Airlines muri iryo shyirahamwe rishasha leta ikaba ifisemwo umutahungana n'ibice 92 kwijana no kuvuga amafaranga y'amarundi arenga imiliyaridi 14 amashyirahamwe nka Sokabu na Sabena akaba afite ibice 44 kwijana umutahe ugiye gukoreshwa ukaba urenga gato imiliyaridi 15 z'amafaranga y'amarundi ningaha dushiye dusozerera amakuru twarateze kubashikiriza amakoze mwese mwari ko muradukurikira bagenzanje b'uruganda rwa radio inzamba begeranije ano makuru ndabekengurukiye hamwe na Tudumire Mani Rambo na yatumye amajwi abashikira severe basikamana riko ndayabashikiriza turabifurije kuranirwa iwanyu mugira amahoro.